Limaska lala twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Ndabasohoje kandi bahaye ikaze bakunzwe ikiganiro dusangira ijambo. Bakuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro dusangira ijambo uyu munsi kiragaruka ku kibazo cy'impunzi z'Abarundi zimaze imyaka itanu zikwirakwiye mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ndetse n'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ndaha ijambo mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ukorera mu Rwanda.
Bakunze namwe mwese muteze amatwi Ijwi ry'Amerika, turabaramukije tubaha n'ikaze muri kino kiganiro dusangira ijambo. Muri kano kanya tugiye gusangira ijambo ku ihunguka ry'impunzi z'Abarundi zahungiye mu Rwanda. Hagati mu kwezi k'umunani guheze ni inama nyabutatu igezweho n'ishyama mpuzamakungu gitaye impunzi HCR u Rwanda abo Barundi bahungiyemo hamwe n'u Burundi igihugu bahunze kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'2015 bumvikana ko izo mpunzi zotangura gutahukanwa. Nawe reka kwibutsa ko iyi ngingo yakurikiye urwandiko rwanditswe n'impunzi zigera ku 300 zandikiye Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye zimusaba ko yozakirano gweze. Emmanuel Bizimana numwe muri batanu batanguje ubwo rwandiko bise petition. Twari twasangiye ijambo turamubaza icatumye bandikira Perezida w'igihugu bahunze. Uyu ni nawe tuja gusubira kuganira hagati ya kino kiganiro tumubaza ingene bakiriwe bamaze guhunguka.
Urwandiko rurisiguye neza cyane ko twifuza gutaha biciye mu mategeko nk'abandi Barundi bose. Yego turi mico myinshi kuko hariho abavuga ati ntiharagira, abandi n'abandi bavuga bati twotaha kubera yuko cye twahunze manda ya gatatu cyane ibindi bisa n'ibyaheze. Nta mpamvu nimwe rero twoguma tuguma mu buhungiro duhura n'ibibazo bitandukanye kuko turi mico myinshi abo usanga bahunze bicanke biriya. Rero nibaza ko ari uburenganzira bwacu twifuza ko leta y'u Burundi yovugana na leta y'u Rwanda HCR. Abantu twifuza gutaha tugataha mu burenganzira bwacu. Ni muri iyo ntumbero twabuze dutireho kubera yuko usanga uno munsi kubera abanyapolitike bamwe bamwe usanga bavugira Abarundi kubera inyungu zabo. Tabadeho haregetse ko natwe tuvazi tukivugira bamwe dushaka gutaha, ariko n'abadashaka gutaha nabo nyine n'uburenganzira bwabo. Nibaza ko baguma ngaha mu kurindira yuko babyiyumvamo. Umuvugizi w'umutekano wa mu mutima kandi arabaze yaturutse habwo ati ibintu byifashe gute. N'ubutegetsi buriho ubu burimwo burashinga discipline mu banyagihugu, aricyo gituma rero nta mpamvu n'imwe uno munsi tutotaha mu gihugu cyacu. Nyakubahwa munyamakuru, ibyo twabikoze tubizi yuko hari abazokritika yuko hari abadede babinyegejemo, ariko nibaza ko n'abadede nabo nyene n'Abarundi nibaza ko ata muntu n'umwe mu bari ngaha yova ko azotaha ari uko abadede bavuye mu gihugu. Icyo ntigishoboka. Abasende FDD na Barundi bene wacu, kandi ikindi nacyo ariko na Vasite yatowe mu Burundi ntacyo bamwagiriza. Umuntu kwiyumva nko ashaka gutaha no burenganzira bwe kuba umudede cyangwa utaba ubundi ikiriteze mu rutano kuba umurundi gusumba ibindi byose.
Icyo bikoze abo bahura na mikambi ya mahama bafata abo bariko barahunguka nk'abaguzwe na leta kugira ngo batahuke.
Abantu bashaka kubabona uko mahoro yabonetse kuri bo baba baratumwe kugaha baramwe n'abantu babavugana na leta y'u Burundi cyane, ariko mugaje yuko bwanje moro ntaraboneka sindagira gutahuka. Yego abantu bagenda nibitahukire twe natwe dusigara amahoro, nitwabona hari amahoro tuzotahuka.
Bariko barateza umutekano muke hano mu nkambi ya mahama nkuko muri Tanzania byabaye mu kambi y'impunzi. Rero biradufasha yuko abo bantu bavuye ngaha hanyuma abasigaye bagasigara mu mahoro, na cyane cyane kwico twahunze kitarava mu nzira bobo baguma bariko barigisha uko twahunze twaziye manda twahunze sisteme ndi.
Inyuma y'ubwo rwandiko bukeye kabiri Perezida w'u Burundi Ndayishimiye yahagaze mu ntara ya Kirundo yerekeza amaso mu Rwanda igihugu gihana urubibe niyo ntara, acaye inyishu abo Barundi bamusabye kubafasha ngo batahuke. Uyu ntiyaretse kwagiriza u Rwanda ko rubafata mbiri rukanababuza gutahuka.
Nico gituma ngaha mu Kirundo tuzi yuko mufise imiryango myinshi yahungiye hajya hakurya. mutelefone imijango yanyu mabwire bitahire mu gihugu cyabo cy'amavukiro duhiriwe duhishije abo barundi birirwa barataka batakamba ko babarekura bakitahira mu gihugu cyabo cy'amavukiro mbere benshi muri bo baratevye barita barandika ikete basaba ko ubutegetsi bw'i Burundi bwo bafasha bagataha nihaba ibyo bihugu bahungiyemo by'abafashe nk'ingwati kuko turabibona ko byabafashe nk'ingwati kuko nta muntu ashaka gutaha mu gihugu cyiwe haba igihugu kimwankira turasavye rero yuko icyo gihugu cyo barekura bakitahira mu gihugu cyabo cy'amavukiro mwitegure kubakira kuko n'abacu n'abanyu abiteguye kubakira ni bande niba babankiye gutaha bashaka gutaha nibave hasi bitahire twe turiteguye kubakira hanyuma tuze turabo batangirira ku rubibe ababuza kwitahira iwabo
yamara u Rwanda rwarabyamiriye kure nk'uko Rwama Vincent Birota ni umushikiranganji ajejwe imigenderanire
biratangaje kumva u Rwanda rushobora kuregwa ko rwafashe ugwate impunzi mu gihe hano hari abarundi bahamaze iminsi bageze ku 136 baje mu buryo butandukanye bamwe bari mu ngendo igihe imipaka yafungwaga bamwe bari baraje kwivuza hano basabye gutaha i Burundi barabangira bamaze iminsi baraha ndetse na ambasade yabo hano yaje muri minisiteri y'ubanyi n'amahanga gusaba ko twabafasha ngo batahe turabikora ariko u Burundi mwanga kubakira ukumva rero bitangaje ko bamwe twaba twarafashe bugwate abandi nabo bakaba badashaka kubakira aribo banahaye n'uruhushya rwo kuba baza hano ku mpamvu zitandukanye harimo n'izo kwivuza
inyuma y'iminsi mike abiyandikisha ngo batahuke bashitse mu 2000, 2200, 2300 n'abandi HCR icifata ingingo kw'abambere bavuye mu ikambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda batahukanwa itariki 27 z'ukwezi k'8 guheze Ijwi rya Amerika ryarabaherekeje gushika ku mupaka wa Gasenyi Nemba ugaba u Rwanda no Burundi aho baciye aha batubwiye uko biyumva
ndanezerewe cyane gose yego umutekano ndawizeye nkuko nabandi bene wacu mbona hano imbere bameze neza
ngenda ndababwira ibyiza nabonye mu gihugu cy'u Rwanda ko banyitwaritse neza aba ntahukanye abana banze batazingamye ngo bagwingire aba nkomere bakaba bamwe batahanye n'ubumenyi bazi gusoma no kwandika baragaze mu Rwanda barabigisha baramenya gusoma no kwandika
isomo gutaha kubera nkumbu y'igihugu cyacu kandi cyatwibarutse
umujyango wacu nige no banarahunze na mutoyi wanje rero uno munsi kumva yuko ngiye gusubira mu gihugu cyanje ndanezewe cyane impunzi nyinshi usanga hari umwana yahunze wenyene senda nyina na bene babari mu gihugu cy'u Burundi usanga umugore yahunganya abantu umugabo wiwe bari ari mu gihugu
ibyishimo ntokumva ubu byasaba
oya niko numvise kweri hameze neza
jamese maguta uko numvise mu Burundi ari amahoro
twe twahunze umutekano muke wo kubaho nabi mbonera president diturabuza none twa twari twifuje gutaha mu gihugu cyatubyaye ubwo n'abasigaye nyine tukabifuriza kuba bagaruka mu gihugu cyabo
Ku Rwanda rw'u Burundi bakiriwe nk'abasirikare batsinze urugamba abategetsi batandukanye harimo abashikiranganje batatu bari baje kubategera barongowe n'uwintore hagati mu gihugu n'umutekano Gervais Ndirakobuca
izina rya leta y'u Burundi no ku izina rya njenyine nakanyamuneza ntangere aho turanze kwakira bene wacu bari bahungiye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda bahungutse kubishaka bwabo ataka hatu bakaba bakiriwe urubibe rw'u Rwanda n'u Burundi igasenye nemba mu ntara y'u Burundi leta y'u Burundi ni leta njeyi niteguye kwakira abarundi bose bashaka guhunguka aho baherereye hose niyifuza na gatuku ari abarundi baguma baturatura mu mahanga kandi igihugu cy'u Burundi kandi yo gutubona ikirimo amahoro n'umutekano kikaba kinakeneye ko abana bacu bose bafashanya mu kugiteza imbere ni nacyo gituma leta y'u Burundi iboneye akajyo ko kubakira n'ibyo mwese mwahungutse kandi yongera gutera akamo abandi barundi bose bahunze bakaba bifuza gutaha mu gihugu kandi bibarutse
kubunyaruka ukamarimba ruguruye abarundi bavandimwe nabo barabakumbuye kandi bariteguriye kwakira mu gishika cyinshi irifuza ko abarundi bahunze bose batahuka kandi yibukije ko itazodoha ku masezerano y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika yita ikibazo byihanijwe n'impunzi zo muri Afurika.
Mu kwezi kumwe n'igice hamaze gutahuka abarenga gato 2000 mu bice bine, harimo abarenga gato 150 bavuye mu bisagara bitandukanye nka Kigali, Huye na Nyamata. Naho biruko bamwe mu batashe bafise ubwoba bw'umutekano wabo no gusubira mu kazi bataye igihe bahunga.
Je basaba yuko mbo dufata neza umutekano bakatubindira umutekano dusubire ko ngera guhunga bwa kabiri.
Nifuza ko twoshika iwacu n'amahoro tukagira umutekano mwiza ukwiriye. Tuvugana nawe iwacu bakambwira ko ubu hari umutekano, kuva aho ndayishimiye agiriye ku butegetsi imbonera kure barambwira ati mbonera kuri ikoze amakosa ubu barayihana barayipfunga.
Nuko numvise ngo amahoro mu gihugu yaraze, ubu ngiye muri komune giteranye muri provinsi Muyinga. Icyo nsaba umutekano uhagize, kubera ko nanjye nanimvuye ahantu mfite amatsiko yo kureba icyo gihugu uko cyagiyemo amahoro.
Ndishimye cyane rwose kuko imyaka 5 utari mu gihugu, abandi baba barageze ku iterambere, nawe utera usubira ugiye nyine utera usubira inyuma nyine urinda guhanga bushasha. Cyewe nsaba kono bana n'abanyagihugu neza nta kibazo, kujya amahoro niyo ya mbere. Ntabwo umutekano
Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intara y'Igati mu gihugu n'umutekano arabahumuriza.
Umutekano wabo ubu hariya bari mu makambi no kuza gushika ngaha ku rubibe ubazwa kiriya gihugu barimo hamwe n'ishyamba ya SR. Guhera ngaha ku rubibe binjiye uzobazwa igihugu cy'u Burundi hamwe n'ishyamba ya SR igisata gikorera ngaha mu Burundi n'abo bakorana bose. Turiteguye neza cyane kubacungerera umutekano atankomanga gushika iyo bazoba bagiye, kandi naho bazoba bagiye badasanga hariya bacungereye. Murazi ko niyo kambiyo y'isongore nk'uwo amara y'umwanya bararayo rimwe bagasha bavayo bagenda barungikwa ku makomine yabo bariteguye bariteguye n'abanyagihugu ku buryo bazoca bajana umwe wese aho yaje ava ku mitumba.
Akamo ka kabiri nako gutera abasigaye muri iyo kambi y'impunzi imbere no mu gihugu n'ahandi mu gihugu cy'u Rwanda canke mu bindi bihugu ku isi. Tubamenyesha yuko ubushikiranganje ataco butazokora kugira ngo bwakire impunzi zose z'abarundi aho ziri hose mu gihugu mu bihugu zahungiyemo. Tukamenyesha yuko kuva aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi atereye akamo abarundi bose ko bari barahunze ko bohunguka, tugize turiko turamara ukwezi kurenga twakira impunzi cyane cyane zivuye mu gihugu cya Tanzania, aho twakira kabiri mu ndwi nk'uko tugiye kuzotangura kubikora kuri aba b'imahama kabiri mu ndwi, kandi inshuro imwe iwe bakaza ari hagati y'5 n'6. Ko rero twakira kabiri mu ndwi niko tugiye gutaguhera muri ndwi itangura kubikora ku mpunzi zivuye mu gihugu cy'u Rwanda mu iyo kambi y'imahama cyane cyane mu iyo kambi y'imahama hamwe atoba intambamye ivuye ku gihugu cy'u Rwanda cyangwa abo dukorana muri ico gikorwa bahariya muri kiriya gihugu. Twebwe mu Burundi twiteguye gutangura kubakira mu ndwi iza nk'uko twabivugaye mu nama y'impande zitatu iherutse kuba yuko tuzotangura kubakira kabiri mu ndwi abantu bari hagati y'5 n'6 inshuro imwe. Murumva yuko tubikoze gutyo abantu izo mpunzi zo zitahukana n'ingoga cyane. Ego hariho impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cy'u Buganda mu ikambi bita na Kivale, nabo twomenyesha yuko nabo nyene baheruka kwandika ikete barandikenye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi kugira ngo abagire nk'uko ariko aragira abo mu Rwanda abatahure mu gateka n'ugweze. Iyo kete rero twarumvise yuko ryamaze gushikira nyenicubahiro umukuru wacu w'igihugu cyacu, ubushikiranganje burarindiriye yuko buhabwa amategeko n'intumbero bikwiye kugira ngo nabo nyene bashobore gutahukanwa byisunze amategeko kandi mukanyamuneza nk'aka kariko karakorerwa abava mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo impunzi zose z'abarundi zitahukanwe mu gihugu cyabo cy'amavukiro baze basubire mu miryango yabo basubire mu matongo yabo basubire mu buzima bwabo babandanye ubuzima bwabo.
Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya ingene abatashe bakiriwe n'ingene babayeho. Twaganiriye na Emmanuel Bizimana ari nawe twari twaganiriye akiri mikambi ya Mahama ari no mubanditse basaba gutahukanwa. Ikibazo cya mbere twamubaje tuti mwakiriwe gute?
Navuga yuko kuva dushitse twakiriwe neza, twarakiriwe mikambi y'agateganyo y'Isongore. Nico gihe dushitse nyine baratwakiriye, baduha aho tujyama, baduha ibyo tujya, baduha byose bya nkenerwa umuntu akenera bya buri munsi. Tumazeyo umunsi bukeye bwaho baciye bagira gute, baciye badupima COVID mu nce, tubanaya n'ibindi bikorwa byo kudushyira mu mashini, ariko bagenda baduha byangombwa biranga umuntu ahungutse biva mu bushikanganji bw'intwari yo hagati mu gihugu. Umuntu azokoresha yarimo araja ashitse ya kubera cya bwari ubwa mbere, twahamaze iminsi irenga itatu ku munsi ugira kane turataha. Twashyitse ku wa kane dutaha icyumweru, niho badusubiza mu miryango, badusubiza mu makomini twaje duturutse. Dushyitse ku makomini twasanze abantu baturuka mu mitumba itandukanye baje kudutegera, batwakiranye ugweze, baradufasha no gutwara ibintu mu ngo zacu. Navuga yuko muri make tumaze gushika mu makomine yacu kugeza uyu mwanya tuvugana, nta kibazo na kimwe turagira. Hari ibintu badutekereye bizotunga amezi atatu, harimo n'amafaranga yo kwifashisha. Muri ibyo no kubwira yuko umuntu ku mutwe w'umuntu batanga ibiro 32 by'ibigori, bagatanga ibiro 9 by'ibiharage, bagatanga amavuta, ubuto, bagatanga ibyo kwifuka, bagatanga ibyo kwisasira ibyo ubusare, bagatanga ku bagore bakabaha ibyankenerwa, ibitenge n'ibindi bikenewe buri munsi, ndetse n'abana. Kuri ibyo nakubwiye yuko nkanje natashe ndi mu muryango w'abantindwi, ni kuvuga bampaye ibiro 224 by'ibigori, bampa ibiro 63 by'ibiharage, bampaye ibireti indwi, bampa ubusari indwi, bampa amasabune. Ntashobora kumenya igitigiri kuko nibatwa ari nko mu 40 cyangwa 50. Bampaye amavuta yo gukaranga ububido 4, bampaye umugore igitenge n'ibindi. Baduha n'indobo n'utubido two kuvoma amazi. Hambavu y'ibyo baraduhaye n'amafaranga, amafaranga 140 ku muntu akuze, ni kuvuga kwezi imyaka 18 kuduga, n'170 by'amarundi. Jewe kuvuga n'umugore n'abana 5 bampaye 330. Hambavu y'iyo baraduhaye n'itelefoni na simukadi yo kuza baratubaza no gushikiriza mu gihe hari ikibazo umuntu we yahuye nacyo.
Twanamubajije n'icyerekeye umutekano hamwe no gusubira mu buzi bataye igihe bahunga. Yatubwiye ko atampungenge afise
mu gihe habaye ikintu cyitwa force majeure. Ni force majeure by'intambara nk'ibi byabaye cyangwa nk'ikirize politike yabaye mu gihugu cy'u Burundi. Mwumva yuko twebwe rero kugeza ino saha nta kosa na rimwe twigeze dukora, aricyo gituma nizera yuko bazodusubiza mu kazi aribyo cyangwa hirya y'ejo. No kubwira ko twebwe twatanguye amademarshe yo gusubira mu kazi, ubu twara none kino kwita attestation de service rande, twarandikiye umushikiranganje ajeje ajejwe indero. Tujya twaranabishikanye mu bushikiranganje butujejwe kugira ngo turebe yuko badusubiza mu burenganzira bwacu. Muri make navuga yuko ari uko ibintu byifashe, nabashishikariza gutaha mu gihugu n'amahoro. Ibintu byifashe neza, umuntu arava mu Kirundo akagenda Bujumbura atakibazo, umuntu arava Bujumbura akajya Gitega akajya mu ntara zitandukanye. No kubwira yuko je nkanje maze iminsi ndi Bujumbura, namaze iminsi 5, nta kibazo na kimwe kidasanzwe, nta n'ikigo giturika nigeze numva. Nagenda ndi free, ata muntu ari inyuma yanje, atanu ubwo bafise. Ndi make novuga yuko nabashishikariza gutaka mu buhungiro ni habi.
Icyo bikoze hari n'abandi batarumva batekaniwe mu mitima kugira ngo bahunguke, habi Kigali canke mikambi ya Mahama.
Navyo niteguriye guhunguka kuko icyo nahunze ntikirahava. Nahunze agatotezo, nahunze amacakubiri afatiye kumoko hakiri amacakubiri afatiye kuvyiyumviro vy'umuntu uko umuntu yiyumvira kunyuranije n'ubutegetsi ubutegetsi bushasha bwa mbere bwo kwihutira gufata bajya abantu bimbonera kure bakabashira munsi y'ubuyobozi bwabo kuko harimo aba imbonera kure zirusha ubutegetsi buramatari ca wibaza nk'umunyagihugu mutoyi wewe
natwegwe twahunze atari Burundi bwatu umugore yawe kanye umugabo ni waza gucura twebwe rero tutashe Burundi butadukeneye nibwo reka gutunyuruza natwebwe twena cibi turaba ko kuko mu Burundi nta mutekano uriyo
ubwambi nubasaba iko banza guhagarika ubwicanyi abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu igihugu bashobora gutaha bameze neza
none munsi turumva abantu bariko baricwa turumva abantu baturimba mu mazo turumva abantu banyuruzwa bakaburi girengero bazira ivyiyumviro vyabo turumva mabi atandukanya kugwa mu gihugu cy'u Burundi ico nico twahunze kandi n'ubu nikirava mu nzira niyo mpamvu n'ubu twebwe tukivuga yuko tugikeneye ubuhungiro n'ubu kandi dusaba na asere kubandanya dufashe mu mugongo
aba barimo Margarete barankitse atware Kigomezo Shalom hamwe n'userukiye kambi ya Mahama Jean Bosco kubishatse uyu we wasaba ko ibintu by'abahunze batarahunguka byo cungegwa
umunsi twobona ko barafunguye bajya abantu 1900 bafunzwe barafashe abicanyi bari mu nzego za leta mubona hari amahoro ni umunsi nzobona ko ivyo bintu byose bahamagaye ngo bagire ibiganiro umuntu akaryama atakirara ku mugono tuzutaka si kilometero 30 no ngahe muyinga si hafi
haracari kare kuko ugutaha biva mutima w'umuntu uko avyiyumvamwo ariko bamwe nabandi bazi ico bahuye naco canke bazi ivyo babonye niharagera gutaha ibintu by'abantu bahunze birimo amazu yacu birimo n'ibindi bitandukanye n'ukuri nibarabe kugira ngo bacungere ibintu kuko igihe nicyagera bazasubire mu gihugu cyabo ariko ari amahoro
Rwanda rwahaye indarizo mpunzi z'abarundi ruvuga ko ushaka gutaha wese atanumwe azomubuza ndetse ko n'abatarashaka gutaha bazoguma bitaweho Kayumba Olivier no munyabanga ahoraho muri Minema ubushikiranganje bujejwe gukinga ibiza ari nabwo bwitaho impunzi ne nawe yaserukiye Rwanda mu guherekeza izo mpunzi
Murundi wifuza gutaha arataha bahoze bataha kuva 2015 kugeza uyu munsi uwifuza wese gutaha ikihe cyari cyo cyose yakwegera HR kubera amabwiriza ya COVID hanyuma bakamucyura abifuza kuguma mu Rwanda tuzakomeza tubakira
ishema muza makungu gita impunzi HR rirashima ko hari abarundi batanguye gutahuka bavuye mu Rwanda Bubakar Bamba ni cegera cyutwara HR mu Rwanda yaherekeje izo mpunzi
C'est vraiment une très grande satisfaction de voir des réfugiés qui ont
passé na kamweme kadasanzwe kubona abarundi bangana gucyo batashe kuko ubuhungiro si bwiza nababyisabiye ko bashaka gutaha kugushaka kwabo n'igikorwa tuzubandanya harabandi barenga 1,800 bamaze kwiyandikisha imahama mbere ubu baje bariko bararenga ko byumvikana ko ku kwezi tuzuja turatahana abo bizoshoboka ko dutwara bivanye no buryo dufise ivyo byerekana yuko ivyo bamwe nabandi bahora batwagiriza yuko tuguza impunzi gutahuka atari byo biragoye cyane kuko nubundi hariho abasaba ubuhungiro kandi nabo ntituzobankira gusa ico mwamenye nuko ubu batakiri benshi haza umwe kubera ubwoba canke kubera ikinakiriya abo rero turabakira dufadikanije n'ubushikiranganje bwo mu Rwanda bushinzwe impunzi Leta y'u Burundi ivuga ko mu mezi atatu aheze umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agiye ku butegetsi impunzi zirenga 43,000 zimaze gutahuka nyinshi zavuye muri Tanzania abandi mu Rwanda no muri Congo hari n'abari mu kambi ya Nakivale mu Buganda baheruka kwandika urwandiko nabo basaba gutahukanwa gusa u Rwanda izo mpunzi ziriko ziratahuka zivamwo rusigayemo impunzi z'abarundi hafi 77,000 ico bikoze ishiramwe HR rivuga ko hari n'abandi barundi bakomeza guhunga igihugu kuva uyu mwaka utanguye HR yemeza ko rimaze kwakira barenga gato 1,500 muri Tanzania mu Rwanda na Congo HCR yerekana kandi ko mu buhungiro hakira barundi barenga ibihumbi amajana atatu na mirongo ibiri n'indwi igice caba bahungiye muri Tanzania. Perezida Evariste Ndayishimiye aherukayo kubasaba nabo guhunguka. Reka ikiganiro dusangire ijambo cy'uyu munsi tukigarukiriza ngaha. Abari bateze amatwi Ijwi rya Amerika, Pierre Clavier niyo nkuru twari kumwe kuri mikro, ndabifurije umunsi mwiza, mugira umuba mwubahwe.
Ndagushimiye Pierre Clavier niyo nkuru ku kiganiro wateguye. Nshimira kandi n'abashyitsi bose bitabiriye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Namwe kandi mwatwumvaga mwese aho muri, nongeye kubashimira. Namwe kandi mbatumira kujya mwitabira gahunda zacu umunsi ku wundi. Hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese mukomeze kugira umunsi mwiza. Dusangirije.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye
igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu
ya binike muri gisha abarundi babonye James Jabrice Jabrice
Yonyi Records.